CNDD-FDD 64,99%, Uprona 1,03%, Sawaja Prodevous 0,52%, Naïmana Dieudonné 0,27%, Francis Rohero 0,22%, CNL 27,79%, Kira Burundi 0,50%.
Ani ku munsi wa mbere Pia Claver Kazise atwara umurugu jeje gutunganya amatora mu Burundi seni ariko yemeza ko ibiharuro by'imfate kibanza umurugu aramutswa watororokanije zerekana ko umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD General Evariste Ndayishimiye bataziraneva ariwe yatahukanye insinzi agakurikirwa na agatongwasa aramutswa umugambwe utavuga rumwe na leta CNL. Ibyo biharuro Kazise amaze kubitangaza byarashize ku rugaga rwa internet seni bihava bivanaho ku munsi wa gatatu. Pia Claver Kazise nubwo mu kiganiro namenyesha makuru kuri no wa kane yavuze ko amakenga yabibaza ko amatora yibwe atagaciro yo yaha yaremanze ko ibiharuro byavanywe ku rugaga rwabo ku munsi wa gatatu biturutse kutunenge byarimwo
muti ibiharuro byarakuye kuri internet ego cyane byarakuye sinzi ko mwari mwaraje neza bwo bijya biharuro cyari je riko umukono ko bitaza kujako ubwo no kuraba neza ibigiye kuri internet umurege hari habihuta kubishyira ko mugabo muri seni twemeje ikintu tubashyira ku mukono ni kuvuga rero bizoja ko nubu mugabo muzembura ariko bifite umukono uzoba yihusa agafata ibiri ko birategurwa gaterera ko muzobirabe mugabo mubigaye ko ntizobe nti tubabishyira ku mukono kubera ko tubatwa bisubiyemo tukabisuzuma tukabona ko ari cyo numva rero byaravuye ko ndisanzwe nuko bitari bigenewe kuja hajya bitari bwaboneke neza ngo bashobore kubishyiraho.
Mu bakandida indwi bitoje umwe Rudende ariwe Dieudonné Nahimana niwe yagiye kumviriza ahatangarije ivyo biharuro biteye impari. Mu kiganiro namenyeshamakuru yasiguye ko bizogorana kugereranya ivyo seni yari yarashize ku rubuga rwayo n'ivyo izobisubiriza kuko batigeze bahabwa ivyegeranyo vya nyuma.
Nta kintu na kimwe twigeze turonka canditse kidushikiriza ivyo seni yashikirije nk'ibiharuro ata kibanza kiretse ivyo twabonye twicaye aho bariko barashikiriza babisoma barunganye nukuvuga ntitwigeze turonka urupapuro narumwe rwerekana rwa seni kugira ngo ngibi ibiharuro ata kibanza twashikirije kugira ngo dushobore gufata umwanya wo kubirabirako neza ico neza turanavuga yuko kitabaye ciza twari twifuza yuko seni twihera impapuro ziri ku biharuro badushikirije tukabigumana tugashobora kubirabirako.
Uko biri kose agatongwasa ajarituye sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro akomeje kwemanga ko afise ibyemezo sindamusiga kw'amatora yibwe.
Même en aveugle, on verrait. Les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats.
Katenim Homiyobibona, il est écrit à Tanga, joué, ni de vitérane, j'abonne né à Tavozio Babikouye, vitise le candidat de Houye, no Kouri Kwabato, yé. Kokwibye gagaranye bitari bikeze ofise byerekana ko abatoje ahenshi baruta kure niyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugaganisha ibitigiri no guhindura ibyo batoje n'ibindi n'ibindi ni mu gihe ahenshi ari twe bitunze imbere nta kindi twakora atari kwitsura se ntari yubahiriza ibyerezwa shingiro kugira ngo iturenganure
ku ruhande rw'abahinga mu by'amatora basanga kino kibazo kirimo ubufindo bwinshi. Umwigisha Denis Bashimiye Ubusa yabisiguriye Radio Isanganiro ikorera mu Burundi
kuvuga yuko ibyatangajwe imbere y'igihugu n'amakungu yuko bitari vyihwejwe neza n'umugwi seni ku buryo avuga yuko bitari bikwiye kuja ku rubuga ngurukana bumenyi bw'uwo mugwi ndetse akavuga yuko bitatangajwe icese icyo bita officiellement publié. Ivyo rero birateye amakenga cyane kuko uwo wundi muntu yari yavyihweje akabikontrola neza ninde byashitse ku rubuga ngurukana bumenyi gute ninde yamuhaye itegeko ryo kuja kubimenyesha kandi atabikontroye ngo avyihweze neza aho niho hari amakenga akomeye cyane.
Ijwi rya Amerika twagerageje kurondera abo mu murwi seni ngo aduhe umuco kuri iki kibazo turabakena. Iyo tuja kubatora twabaza icyo ibi bivuze ku birego agatongwasa yemeza ko yarenganijwe yahaye sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro. Twari kubabaza kandi nimba bategekanya kuzosubira gutangaza ibindi biharuro bamaze gutosora ivyo bavanye ku rubuga rwabo rwa internet. Bishuye ego twabasaba kwishimikiza amategeko bakerekana ico ibishobora guhindura ku matora no ku makenga y'abakomeje kwinuba ivyavuyemwo hagataho naho mu bakandida bahiganiwe ikibanza c'umukuru w'igihugu ari agatongwasa wenyene amaze kwitwara hari nabandi bagiye barashikiriza utunenge batora amatora yo kuwa 20 ku kwezi umukandida yigenga Dieudonné Nahimana uno munsi yabyitangaza makuru ko kwari nkaho indorerezi ziwe zankiwe kwinjira mu biro vyitora aho zemerewe naho bemererwa kwinjira amatora yatanguye gutyo ntibashobora gusuzuma ibikoresho biza gukoresha uko biri bitegekanijwe ko sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi yemera canke igahakana ivyavuye mu matora ku munsi wa kane w'indwiza.